Hii ni Radio Juja Amerika. Mwandanya kukwirikira ni ibiganiro vyacu mu kirundi n'ikinyarwanda kuri Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi. Muri kumwe na Fidel Niyongabo, ndabahaye ikaze mu biganiro vyacu vyo kuri iyi saha.
Abana bishwe baharugwa hagati y'ijana na mirongo ine n'ijana na mirongo itanu. Abantu bagifise agatima kukwica bene wabo, kugituma ico arico cose, barakwiriye kwisubirako bakabihebe.
Uwo ni Simone Suguru aserukira ishyirahamwe ry'abavyeyi baburiye abana babo mu Kibimba mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na gatatu. Turavuga no ku vyerekeye inzego zikurikirana ubucuruzi bw'ibiraya, zivuga ko ibiciro vyavyo bizohora bishyirwaho igihe bizoba vyeze aho ni mu Rwanda. Turafitiye kandi n'ikiganiro kanyaburunga. Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC. Amakuru mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi, aho ku nshuro ya 25 kuri uno munsi w'Imana itariki 21 z'ukwezi kw'icumi hibutswe abanyeshuri b'Abatutsi biciwe ku ishure ryisumbuye ryo mu Kibimba muri komine Gitega, Giheta Murantunga, intara ya Gitega. Ivyo birori vyabereye ahitwa Kwibubu, hubatswe ico cibutso. Nta muntu n'umwe asurukira intwaro yari yitavye ivyo birori. Ibindi kuri iyi nkuru turabishikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu Fidel Antoine Sabimana.
Ivyo birori vyo kwibuka abanyeshuri b'Abatutsi biga ku ishuri ryisumbuye ryo mu Kibimba, komine Giheta, intara ya Gitega, vyabereye ku cibutso cabubakiwe kirahitwa Kwibubu. Vyatangujwe n'igisabisho co kubasabira, hakurikira gushira ingori z'amashugwe n'abaserukira abavyeyi baburiye kuri iyo rise ya Kibimba, abaserukira amashirahamwe yamirira kuriho nyabwoko abacitse ku icumu, na bamwe mu bashingamateka bato. Simone Suguru aserukira ishirahamwe ry'abavyeyi baburiye mu Kibimba aratubwira ibitigiri vy'abana bahagu acagira katanga impanuro kubicanye.
Abana bishwe baharugwa hagati y'ijana na mirongo ine n'ijana na mirongo itanu. Abantu bagifise agatima kukwica bene wabo, kugituma ico arico cose, barakwiriye kwisubirako bakabihebe, bakibuka ko bakiri kw'isi, bagatekereza ntibasesa amaraso ya bene wabo, kuko amaraso ni mabi kandi arahuma. Wayakoze ntamwerera kandi ntaca yakuramwo, ndetse ubwoba n'amaganya agumya gushikapfe. Kuko kwica umuntu n'ububwe gito byibagize umuntu iyo yavuye ahari niyazobarejo.
Simone Suguru aremeza ko yizeye ko Sever izokora ivyijejwe ubutungane bukaja habona, ariko kandi arafye n'amakenga ku butungane.
Ikidutera amakenga n'igihe ibikorwa bizoba bigeze muri sentare mpana byaha Uburundi bwavamo, tuzi nyene rero bizoca bigena. Ariko kuri twebwe ababyeyi babuze, igihambaye nuko twobona by'ukuri ko ubutungane buriko burakora bimwe bibona neka kuri bose, bwongera bucira imanza bo bose batubahiriza agateka kazi na muntu, kugira bo bose bihaye uburenganzira bwo kwica abantu bateshwe bate. Dusavye ko leta ariyo yobidukurikiranira, kandi ngira sababyeyi babuye abana ngaha mu Kibimba bonyene babisaba.
Lotea niyo nkuru aserukira se Genocide Cirimusati.
Ikibabaje rero nuko hanini abakoze iryo shano ry'amashano kibure ababararitse batarahanirwa ivyaha bakoze hakurikijwe amategeko mpanavyaha agenga iki gihugu twasangijwe n'Imana, tutibagiye n'amategeko mpanavyaha mpuzamakungu. Turi ngaha kuko twiyemeje kandi dusubiye kubemerera kuzokwama tubavugira mu guharanira ubutungane bushingiye ku kuri, ubutungane mpanavyaha mpuzamakungu. Ubutungane nibwo bwuzuriza iyibara ryaguye amaraso agaseseka.
Simone Suguru yasavye leta kureka umugwi waonera kurakora amatohoza kubwicanye bwabaye kuva mu 2015 kwinjira mu Burundi bagakora, ndetse yagize n'icasaba ku biganiro bihuza abanyepolitike, aho akemeza ko ivyo ari vyo vyokomeza amahoro mu Burundi.
Kubankira kwinjira mu gihugu s'umuti na buhoro buhoro, kuko baca baguma bibaza ko hari ivyo bagomba kubanyegeza, ariko twizere ko leta iriko irabikurikirana ku neza y'igihugu na beneco. Tuboneyeho akanya kandi ko gusaba yuko bya biganiro bya politiki byariko birabera iharusha ko byobandanya bigahera ku neza yacu twese, kuko hagati y'intambara n'amahoro twibaza ko atanumwe atabona ico yotori carico, kuko ayo mahoro niyazotuma tubaho neza tukabandanya n'imigenderanire myiza n'abandi.
Terase Mushano icegera cy'umukuru w'urunani rw'amashirahamwe yishinze kugwanya ubwicanyi bw'agahomera bunwa n'ayandi mabi mu Burundi, nawe nyine navuga ko abanyapolitike bo badindiza ubutungane abanyagihugu bari bakeneye.
Abanyapolitike ubwo butungane dukeneye ntibabushira imbere gose, bitevye ntacyo byo batwara. Abahutu babuze n'abatutsi babuze bose bakeneye ukuri kugira bamenye babo ingene byagenze. Batunganirize impfuvyi, batunganirize abapfakazi n'abapfakare.
Naho kumari zimaze iminsi zivugwa kuvyibutso vy'abantu bishwe ikivunga, Terase Mushano amenyesha ko abantu bakwiye gutandukanya ivyubatswe imbere y'amasezerano ya Arusha n'ibiriko bigeragezwa kubaka inyuma y'amasezerano. Amasezerano ya Arusha akaba ategekanya ko umugwi Sever ari uzokubaka ikibutso kimwe cyo kwibuka abarundi bose bishwe ikivunga biturutse ku njyane z'amoko. Abo banyeshuri b'abatutsi bagandaguwe itariki 21 Gitugutu umwaka w'1993 umunsi Melchior Ndadaye yari yatorewe kurongora Burundi agandagugwa. Abanyeshuri batuririwe muri station itanga ibitoro aho nyene mu Kibimba aho bari bugaraniwe. Igandagugwa rya Melchior Ndadaye ryakurikiwe n'ubundi bwicanyi bwaciye bwaduka mu mihingo nka yose y'igihugu, butuma kandi ibihumbi n'ibihumbi iby'abarundi bahunga igihugu igitega. Fide d'Antoine Sabimana kubw'ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Radio ya Amerika Washington DC. Mu Rwanda inzego zikurikirana ubucuruzi bw'ibirayi zivuga ko ibiciro byabyo bizohora bishyirwaho igihe bizoba byeze. Ngo ivyo ni mu buryo bwo kurinda abarimyi ubuhombe bwabo. Claude Ganza munyamagana afise inkuru y'Idonido.
Umwaka uri hafi gushira za ministeri inzego zibanze iz'umutekano n'ibigo binyuranye zihagurukiye ubuhinzi n'ubucuruzi bw'ibirayi zavugaga ko zigamije guca akajagari mu bucuruzi bw'ibirayi no gucubya abacuruzi bunamaga ku bahinzi mu gihe ibirayi byabaga byereye rimwe ari byinshi, bityo umuhinzi ntabashe no kugaruza ayo yashoye mu buhinzi. Ngo byari bigamije kandi guha imbaraga amakusanyirizo yari yashyizweho ku buryo abahinzi bose banyuze umusaruro wabo kuri ayo makusanyirizo abacuruzi ntibazongere kugira aho bahurira n'abahinzi ngo babahende, ahubwo bakagura ibirayi ku makusanyirizo. Ibi byabanje gutera ibibazo bikomeye, ibirayi byeze bikamara igihe mu mirima ndetse bimwe bikabora nk'uko abahinzi babivugaga.
Ahubwo byaboze byashize.
Gukura byo ni ikibazo, ni ukugenda bakaguha ijeto, baba bataguhaye ijeto, ibirayi bigahera mu murima. Urari ibindi mfite byujuje amezi atanu bisaziye mu murima, kugira ngo ukure bakanga, ugasanga mbese umuturage mbese ari kugenda agwa mu cyane.
Biratubangamiye cyane ahubwo, kuko umuntu ashobora kuba afite ikibazo, ukarangiza ukwezi udakuye, ugafata ukundi kwezi, ugasanga ni ikibazo ahubwo gikomeye.
Ibiciro ntarengwa byari byashyizweho na ministeri zirimo iy'ubuhinzi n'ubworozi kimwe n'iyo ubucuruzi n'inganda zavugaga ko ari ibigamije kuvana abahinzi mu gihombo, ariko no kugabanya ikinyuranyo hagati y'amafaranga umuhinzi ahagwa ku kiro n'ayo umuguzi wa nyuma atanga. Ntibibuza abahinzi ariko gukomeza gutaka igihombo.
Amenshi baduha ni 200 kandi twashyize 600 twahombaga cyane.
Ibirayi byakwera bakatwishyurira ku giciro cy'amafaranga make ya cyane. Nta nyungu tubonaga ni uguhomba. Kinege y'ibikiga igere niri kuri 600 ngo wagurisha ibirayi nk'170 nta n'igihombo, urikumva ntabwo wakunguka.
Ibi bibazo ni nabyo inzego zinyuranye zivuga ko zigishakira umuti, kuko nazo byamaze kuzigaragarira. Jean-Marie Vianney Gatabazi ni guverineri w'intara y'Amajyaruguru.
Icyo twemera nuko ibirayi iyo byeze birahenduka. Ni naho wa muturage wa wundi akenshi iyo byeze cyane abari kurira bakaza bakamuha makeya cyangwa yabikura ntibanabitwara. Ariko uyu munsi abaturage bo mu ntara y'Amajyaruguru no mu ntara y'Iburengerazuba babahinzi nyabahinzi byibuze uyu munsi barishimira yuko amafaranga babahaye ibirayi byeze cyane ari kuri cya giciro cyagenwe kurusha uko byaba hasi. Ariko noneho ibirayi bitangiye kubura ku isoko babikenera ari benshi kandi abahinzi bafite ari bakeya, byajyaga ibiciro bizamuka. N'abahinzi bajyaga babihinga bakabatereka mpinga ibizera mu gihe cya gatatu bizaba biri guhenda cyane.
Guverineri Gatabazi avuga ko basanze gushyiraho ibiciro bizakoreshwa mu gihembwe cyose cy'ihinga hari aho bigusha mu muhinzi ari nayo mpamvu basaba inzego zibishyiraho guhindura igena agaciro hagendewe kuri basobanura.
Hari za sezo zitandukanye, sezo ya mbere n'iya kabiri akenshi birayo byezwa n'imvura isanzwe, sezo ya gatatu biba biri mu bishanga hasaba n'imirimo myinshi binahenda kandi bikera ari nabike yakuba ari izuba. Ibyo biciro byo muri sezo ya gatatu bikwiye kuba byubahiriza kubirayi biba byabahenze. Twasabye rero yuko igiciro kizashyijyaho kigaragara mu gihe byeze, mu gihe byabuze, ndetse no muri sezo ni si isaba imbaraga nyinshi, igasaba n'igishoro kinini ku baturage kubyo igiciro cy'abagaciro cy'abahombya. Ugasaba n'abahinzi nabo ko uko byazamuka uko ariko kose tugomba kuzirikana n'umuturage ubigura wundi ubihaha ku isoko, ntabwo abantu bagombye kujya kumwunamaho kugira ngo bigere n'aho bamwe babivaho babireke.
Hari abahinzi ariko na n'ubu bacyumvikana bavuga ko iyo bagemuye umusaruro wabo ku makusanyirizo nk'uko amabwiriza bigena bamara igihe kirekire bategereje amafaranga.
Bajana ibirayi ku ikusanyirizo ntibatwishyure ku gihe.
N'ubu ntabwo ibyo bibazo birakemuka se ku ikusanyirizo?
Oya.
Bisigaye bikorwa gute?
Na n'ubu ni ugukora ibirayi nka tariki ya mbere bikagera mu matariki 20 utarabona amafaranga wakoreye ibyo birayi.
Guverineri Gatabazi avuga ko iki kibazo cyaterwaga n'uko sosiyete APTC igura ibirayi ikabigurisha abacuruzi yabanzaga kwishyura amakusanyirizo akaba ariyo yihera abahinzi, ku buryo hari n'abayarigisaga abahinzi bakaviramo aho, ariko ngo byaravuguruwe.
Hari n'igihe babaga bishyuye abo baturage amafaranga ntabagereho, ariko abaturage ntibamenyeshe ko atabagezeho kugira ngo noneho bikosore. Ariko mbere bigitangira bakishyura bakishyura koperative, koperative nayo ikajya kwishyura umuhinzi, bamwe baratwaye baratorokana barayiba. Ureba abaturage bose b'abahinzi barabaruwe basaba gufungura amakonte ya PTC izajya ibishyura amafaranga yabajye ku makonte yabo direct.
Ikigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative RCA kirabarura amakoperative y'ibirayi asaga 60 ari mu turere twa Rubavu, Nyabihu, Musanze na Burera, kandi ngo yose afite inzego zahuguwe. Harerimana Jean Bosco ni uyobora RCA.
Ibiciro twumvikanye ko bizajya bihinduka kuri buri season, kandi ko tudashigikiye na rimwe, tutazihanganira na rimwe ko uhinzi w'ibirayi hagira abahinzi banini bamwubamaho bakamugurira ku giciro gitoya. Turashaka ko rwose uhinzi ibirayi yunguka, ariko ntibigere n'ubundi umuryi wajye byo wanyuma nawe bimuhenze.
Byatangajwe rimwe, ubu abaturage bategereza ko bizatangira gutangazwa ryari kuri buri season.
Kuri season igiye kuza ibiciro bizatangazwa, na season B nayo bizatangazwa. Yewe twumvikanye ko hazaba na season C nayo bizatangazwa.
Inzego zinyuranye zikurikiranira hafi by'ibirayi zivuga ko ibiciro kuri buri mwero w'ibirayi bizajya byumvikanwaho na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda, iy'Ubuhinzi n'Ubworozi, abahagarariye abahinzi, abacuruzi n'abandi bose barebwa n'uruhererekane rwabyo kugira ngo bizabe binogeye buri wese. Claude Ganza, Munyamagana, mu majyaruguru y'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na Kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC, umwanya w'ikiganiro Kanyaburunga.
Kwa Nyaburunga
ni kiganiro cy'Ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni minsi yose ku wa gatandatu no ku Imana isaha 12:15 zo ku mugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Bakunzi b'ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika, ndabaramukije ndabahani ikaze muri kino gice cya kabiri cy'ikiganiro kwa Nyaburunga, aho tugaruka ku vyerekeye igandagurwa ry'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye n'ubwicanyi bwakurikiye bugahitana isinzi ry'abarundi. Abatumire ni babandi nyene batatu: Honorable Pierre Claver Nahimana arongoye umugambwe Sanya Frodebu wari ku butegetsi mu 1993. Honorable mwaramutse.
Ego ndaramukije, amahoro n'agateka kuri bose, kubatwumviriza bose mwakoze kutumira muri iki kiganiro.
Urakoze. Turi kumwe kandi na Terrance Mushano. Terrance Mushano nawe yaserukiye ishyirahamwe ACE Genocide Cyirimoso. Mushinga naye Mushano ndakuramukije.
Ndabaramukije, ndaramukije n'abarundi n'uburundi buziriho nyabwoko.
Urakoze. Uwo turi kumwe kandi ni Serge Nsabimana ajeje kumenyesha makuru murunani rw'abacikacumu bihonyabwoko by'abahutu wo mu 72 imbere n'inyuma yaho. Mushinga naye Nsabimana mwaramutse.
Mwaramutse neza, turabaramukije, turaramukije n'abarundi bose twongera duhoza n'abahoze ko n'iryo hanyabwoko ryakorewe abarundi.
Uburundi bushasha bugiye kurangwa no kubahiriza agateka kazi na muntu mu bice byose kandi kuri bose. Guturubi ku muntu gutabagaza ubuzima bwiwe cyane kubuzimanganya, gufungira abantu ubusa cyane kubafunga bitajanye n'amategeko, kutuba umuntu ngo nuko atifite, ibyo byose bikaba biranga intwaro z'agahotoro. Tugiye kubisezerera muri intwaro y'ubundi bushasha.
Mukuru wa Sabanya Frode Honorable Pierre Claverre Nahimana, hari kigwa Frode bu ikura muri ibi bintu byo kuva 93 gushika no munsi.
Kuva 93 nyene cubahiro Melchior Ndadaye yagandagwe gushika no munsi, uravye ibyabaye n'ibiko biraba hubwo wiheje n'ibyari byabaye imbere mu gihugu cacu. Umuntu ashobora gukuramwo ivyigwa vyinshi. Mugabo ndashobora kuvuga bimwe bimwe kuko turazi twese yuko muri bihugu byo muri Afrika n'u Burundi burimo twagiye turabona ingeso yo kugandagura abantu, yo kugandagura abategetsi cyangwa kwica bene gihugu. Iyo ngeso twarayibonye. Icigwa dukura mu birabye byagiye biragenda arabigira bibaza ngo bariko barakora ibintu byiza, ariko icigwa dukura mu nuko ubwicanyi mwe nubwo ntibushobora kubaka kazoza k'igihugu, ntibikunda. Ico ni kigwa twakuye.
Ico ni kigwa.
Ego nawe urarogenza gute bwicanye mwe nubwo ntibushobora kubaka igihugu na gato. Ikindi kigwa twakuyemo kandi cyari mu migabo n'imigambi yanye n'icubahiro Ndadaye Melchior, naho bamugandagura yarabivuze ati reka tuganire tuvugane igihugu ntikigwe mu kaga. Twakuyemo icigwa cy'uko ukuganira ukumvikana bidaciye mu ngimba mu gihe hari ibibazo mwene ingere byo nyene byo bimeze kose, ni ikintu gikomeye cyane gusumba gukoresha ingufu, gusumba gukoresha ubwicanyi. Byaribonekeje aho twagerageza kuganira Arusha twari mu ngwano, mu minsi yakurikiye harabaye agahengwe. Abarundi rero bateza kwiga kuja hamwe bakumvikana bakaganira, turazi ibibazo ntibyoroshe ariko bateza kuvyiga bakaja bakemera bakaja hamwe. Nako kugira ngo ngende akoresha ingufu cyangwa ndakoresha wenda munige, ibyo ntibikunda. Ikindi kigwa twakuyemo nuko kwanka demokarasi ugashaka kuvuga uti je nzotegeka ku ngufu ngire gute nkoresheje ibi nibi nibi nibi, ukanka demokarasi ukanka intwari bereye na byene usanga biriko birajana igihugu mu kaga.
Iyo nyabwoko ry'abatutsi Terrance Mushano yavuze ntibibaza ko riri kugatwe ka Sabanya Frode.
Nabisiguye neza ndabwira nti kuko sinashaje kuja mu majambo menshi nti ibyo bibazo aho twari Arusha abatutsi bari baserukiwe bihagije, abahutu bari baserukiwe bihagije, ndetse n'abatwa baratumiwe ko intara zaratumiwe ko twamaze imyaka 4 aha turiko turagira ikiganiro ngira ngo cy'iminota 30 gusa. Aho reho twari kumwe n'abahinga bo muri ONU, abahinga bo ku isi yose bazimwe n'ibyo bibazo. Twarabyicariye turabiganira, abatutsi baravuga ivyabo, abahutu baravuga ivyabo, abahinga ba ONU bari ngaho bose baravuga ivyabo. Niho hava iryo jambo mwarimu Julius Nyerere yacababwira ati reka rero tubabwize ukuri ibiriho kuri inosi kandi bizwi na ONU, bizi n'isi yose, bizi n'abantu bose. Naho yababwira ati amahonya bwoko azwi muri aka karere nabiri, ihonya bwoko ryakorewe abahutu b'abarundi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagenda na mirongo indwi na kabiri. Niho nyabwoko ryakorewe abatutsi b'abanyarwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane. Tibindi byose ni by'abantu bishirira mu mutwe.
Ariko ibyo mushyane yavuze ni byawe.
Nibyo rero. Nibyo oya twe tu umva tubivuze ndabikubwiye ko turiko turavuga ngaha mu minota 30. Yaba byatuma nkumbure vuga nibindi andi ma raporo yose twakoresheje. Nizo raporo zose ariko aravuga. Twarakoresheje isumbaho kuko ama raporo yose oni yanditse n'abahinga banditse. Ayo ma raporo yose twarayasomye mu mezi na mezi tuyashira hamwe.
Afrode umutima ntusimba.
Nta na gatoyi twe twavuze tuti umugambi Sonya Frode uriteguye kugira ngo uzozane ivyemeza uvuga ati twewe Frode baduhagaze na
Terence Mushano hari ikintu mwebwe muri asigende side kirimoso mugiye gukora kugira ngo akabi nkaka nikaze kagaruke mu gihugu
mbere yuko mvuga ivyo nagira mvuge ko byabaye mu gihumbi kimwe n'1972
usongore
n'ugusongora muri yo raporo nyene baravuga ati ko tubonye kwihonya bwoko cyo 193 cyakorewe abatutsi cyakozwe n'umugambo cy'abanya Frode turasabye uko botohoza ivyabaye mu gihumbi kimwe n'1972 biri muri iyo raporo nyene kandi yari oni na Imana arabivutse ntibitegerezwa yuko habaye impari za politike hacaseseka amaraso muri ati byabaye 2015 na 2016 amaraso yarasesetse rero ase genocide
igiye gukora iki kugira ngo akabi nkaka ko 1993 ntikaze kagaruke mu gihugu
ase genocide izokora ivyo yahora ikora izigisha amahoro izigisha umugambi wo kugwanya ihonyabwoko niwo mugambi yatanguranye ikivuka niwo mugambi izogumako izobandanya isaba ubutungane mpuza makungu izoguma isaba ukubahana kw'abarundi izo tubandanya isaba kudakumirana izoguma isaba yuko demokrasi nyakuri atari demokrasi yo gusesa amaraso
itavye ntizihora
ase genocide ni ibituvuga si ivyinzigo nakazikira nivyo ukubaka ase genocide nta mugambi mubi ugayitse wo gusesa amaraso ifise ahubwo usesa amaraso yaba hose izomushengeza
urakoze muri kolektife urunani rw'abakika cumi 2022 mugiye gukora iki kugira ngo akabi nkaka ka 1993 nikaze kagaruke mu gihugu
twebyo dukiye gukora nivyo twari dusanzwe dukora twakoze no kwigisha abarundi ibyo agateka kazi na muntu kubuzima bw'umuntu ari katihabwa no kwigisha demokrasi kubaha ibivuye mu matora no kubana neza kandi turafise n'amashanti atari make kubaka icibutso cabakozwe ko niho nyabwoko ryakorewe abahutu ku rwego rw'igihugu no ku rwego rw'intara kandi tukongera tukabandanya dusaba yuko abakoze ko n'igiho nyabwoko ryakorewe abahutu ko botunganirizwa ariko nabonye ko Mushano atemera ari umunegasioniste yemera yuko ngira igica yemera icamushikiye urupfu umengo yemera ko arugwiwe kuko ndumva kwaciru hande ndumva kwihonya bwoko ryakorewe abahutu b'i Burundi mu gihumbi kimwe n'1972 imbere yaho n'inyuma yaho adashaka kugemera ari cha kwiruhande kandi
ariko nawe igi byo 1993 menguri cha kwiruhande cy'abatutsi
na nasiguye hariho ntuzeye muri bihari
bibintu avuga ngo nawe urari hakaje
ibyerekeye amahonya bwoko hariho muri convention n'amategeko mpuza makungu abijanye hariho ibintu bitatu birigira
bari
nabidondaguye sindabisubiramo rero ndi n'umuhinga w'ivyo bintu sinshobora kwemera ikintu kiba kitari ico mugabo nakubwiye no mu 1993 ko nemera ko hariho abatutsi bishwe bazira demokrasi ivyo ndavyemera kandi ndavyubaha nkavyubahiriza nkavyunamira nkasaba yuko igihugu cotunganiriza abo bose tugasaba kandi na cane cane ku ubutungane bwo tunganiriza abarundi bose
urunani rwanyu muravugwa ko muzuba kaboze cane
muzobiheba iyo umuntu avuga ivyamushikiye ntaba azura akaboze ahubwo yarakuye kubahirizwa akunamira abiwe wabikoze yoza agasaba imbabazi atarindiriye ko nubutungane bumukubita intahe mu gahanga
agasaba bitevye ntimuzihora
oya twebwe kwihora ntabirimo nuko tuzokwama twigisha amahoro kuko ivyadushikiye vyaratubabaje cyane ntidukeneye ko hari ubundi byoshikira
rakoze ndangirije muri Savanne Frodebu honorable Pierre Claver Savanne Frodebu mugiye gukora iki kugira ngo aka kabi kabaye mu 93 nikaze kagaruke mu gihugu
twebwe twiheje ibyabaye 93 n'ivyakurikiye ndetse n'ivyabaye imbere ico dukeza gukora ni ca kindi nyine cubahiro ndadayemere cyoro yadusigarana nuko dutegerezwa gufatanya hubwo n'abarundi bose n'imigambwe yose nico dusaba yuko twigisha abariko bararuka nayo twebwe turiko turakura bamwe musanga mu mitwe byaranse ko duhinduka ariko dutegure neza kazoza k'abarundi kazoza kabazoza mu misi zoza tubigishe icyaricyo demokarasi tubigishe icyaricyo gusonera agateka kazi na muntu tubigishe bose icyaricyo intwaro ibere tubigishe ko kizira kikazirikanya kugandagura abantu kikazira kwicana ibyo bimaze kwinjira mu mitwe y'abariko bararuka urwaruka aho ni Burundi buzoteba nkumbure buzamuke ibi byashise ntibisubire gushika nico twebwe dutegekanya
urakoze cyane ndagukengurukire honorable Pierre Claver Nahimana nibutsa yuko uri umukuru umugambwe Savanne Frodebu wari ku butegetsi mu 1993 aho president Ndadaye Kiyoro n'abamufasha bagandagurwa bagakurikirwa mbere n'ubwicanyi bwahitanye abarundi isinzi wakoze kwitaba kino kiganiro
namwe ndabakengurukiye cyane gose kuba mwateye iteka nyine icubahiro Ndadaye Kiyoro ngwa demokarasi mugatunganya ikiganiro nk'iki ikimwerekeye kujya tube turibukanya ico yari yize ku Burundi bwoba
urakoze ndagukengurukiye nawe Terence Mushano waserukiye ase genocide kirimoso wakoze kwitaba kintu kiganiro
namwe ndabakengurukiye
urakoze ndagushimire nawe Serge Nsabimana ujeje kumenyesha makuru ukaba wanaserukiye urunani rw'abacika cumu y'abanyabwoko y'abahutu 72 wakoze kwitaba kintu kiganiro
mwakoze natwe turabakengurukiye kuba mwadutumye ko mukaduha ijambo twongera tunahoza abarundi bose bakoze ko niho nyabwoko babuze ababo
nshimire namwe mwahisemo kugikurikirana ndabipfuza kurandwa mu banyu no mu byanyu na ubutaha
kwa Nyaburunga
cyari kirameshejwe na Jerome Niyonzima
kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no kuwimana isaha 12:15 zo kumugoroba
kwa Nyaburunga ni kuri radio Ijwi rya Amerika.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 1 6 69 abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 255 2 5 2 9 4 kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 3 5 1 9 5 8 5. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Amakuru rero n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha kuri radio Ijwi rya Amerika niho bigarukiye. Dushimiye Engineer Justin yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Facile Gebeyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri mikro naho mwari kumwe na Angele Fidel Niyongabo. Tubashimire mwese mugire umugoroba mwiza mubandanya kumviriza radio yanyu radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda ibashikiriza iminsi yose.